imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Imisoro myinshi isoreshwa ikawa iri mu bibangamiye abahinzi n'abacuruzi b'icyo giterwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nakarorero hari ikori ritangwa kuwa makomine bagatanga amafaranga shika 11 ku kilo cyose cy'ikawa y'amaganda isoromwe, kandi bakongera bagatoza ibi 19 ku ikawa yumye, hakongera hagatozwa ibice 5 n'ibice 16 ku mafaranga yose agurishijwe ikawa ikoboye cyangwa ikawa ishowe hanze.
Woni Bwana Boniface Habonimana ni umukozi wo mwihuriro ry'abacuruza ikawa rizwi nka Intercafe mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru kwirushanwa rihuza amakipe y'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Epfo no hagati Sekafa, ni mukanya mugume ku maradiyo. Mu Burundi ikawa ni kimwe mu bihingwa byagombye kwinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro. Icyakora abahinzi n'abacuruzi b'ikawa barinubira imisoro myinshi isabwa kuri icyo gihingwa. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanyije n'abakunzi baryo, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta kuri uno wa gatanu kubegwa n'igisata cy'ikawa, baba bigenga canke abikorera utwabo kwa rwo kurabira hamwe ingorane zihanze ico gisata c'ikawa. Dedore Ndayisenga wo muri ubwo bushikiranganje avuga icyo cyagikurikira.
No kugira ngo barabire hamwe igikorwa cakozwe kijanye no kusuzuma hafi inzitizi ziri mu gisata c'urudandaza rw'ikawa. Izo nzitizi rero ziri ku mice itandukanye, inzitizi zisanzwe ziri ngaha mu rugo rudandazwa ku rwego rw'igihugu, ariko kandi hari n'izindi nzitizi zisanzwe ziri ku rwego rw'ibihugu duhana imbibi mu mugwi munini dusanzwe duhurikiyemwo yase. Uwo mugwi rero nawo nyene uzoca ukorana mu nyuma kugira ngo urabire hamwe inzitizi rusange mu rudandazwa rw'ikawa, kugira ngo ikawa haba iy'u Burundi cyangwa mu bindi bihugu ishobore gushika neza ku masoko mpuzamakungu cyangwa kuri ku mu isoko rusange.
Amakori menshi atangishwa ku ikawa ni imwe mu ntambamye icyo kidandazwa kigira kuva mu Burundi gushika ku isoko mpuzamakungu y'ikawa ihinguye. Umukozi wo mu runani rw'abadandaza b'ikawa Intercafe Boniface Habonimana abifitiye gihamya.
Hari intambamyi ijanye nuko mu gisata c'ikawa hatozwa amakori menshi. Nk'akarorero hari ikori ritangwa kuwa makomine bagatanga amafaranga shika 11 ku kilo cyose c'ikawa y'amaganda isoromwe, kandi bakongera bagatoza ibice 19 ku ikawa yumye, hakongera hagatozwa ibice 5 n'ibice 16 ku mafaranga yose agurishijwe ikawa ikoboye cyangwa ikawa ishowe hanze.
Inyuma y'imyidogo myinshi k'umurimyi w'ikawa mu Burundi atacagikura mu ikawa, uwo mukozi wo mu runani Intercafe yemeza ko atakindi kibituma atarayo makori n'amatagisi.
Ayo mafaranga yose rero ugiye kuraba agenda agabanya amafaranga yoshikiriye umurimyi kumbure n'inyungu ukora mu gisata c'ikawa ku rwego rw'itonorero cyangwa ku rwego rw'ikoborero nawe yohakura kugira ngo akore iki gikorwa cyo mu gisata c'ikawa.
Intambamyi mu gisata c'ikawa ntizishobora kuranduranwa n'imizi, ariko igikomeye ni uko abegwa n'icyo gisata bakomeza kuyaga. Ivyo tuma izo ngorane zigabanuka umurimyi w'icyo giterwa cinjiza amafaranga y'agaciro akaronka koyoko. Boniface Habonimana wo muri Intercafe atanga umuco.
Hamwe novuga yuko intambamyi zizohera noba mbeshe, kuko intambamyi zihera abantu batakiriho. Igihambaye nuko ibibazo biriho kugira ngo abantu babitorere umuti. Uko bayaga ibibazo bihari inyuma y'ingorane, iruhande y'ingorane haba hariho n'umuti. Igihambaye nuko ibibazo bihari abantu bakabivugana, bamaze kubivugana bagatora inzi bakagira indabo imwe, nta na kimwe kigoye kirimo. Byose niba bashobora kwicarana abafata ingingo n'abazifatirwa bose bakicarana, umuti urahari bazotora.
kumusi wakabiri wino ndwi mu ntara ya Ngozi abegwa n'igisata cikawa bari bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ikibazo cikawa nico cari cyabakoranije. Icegera cy'umuvugizi wa Petero Nkurunziza yabwiye amenyesha makuru inyuma y'uwo mubonano ko leta itegereza kugarukira ico gisata. Alain Diomet Nzeyimana.
Ubu kuvyerekeranye n'isezini kirimo ya 2019 na 2020 hoho n'akamara maze kuko urabona yuko ukwezi tugezemwo 12 hakaba amaze kuboneka gusa amafaranga y'ibice 48 kw'ijana. Icyo bisigura rero nuko nk'isizeni zokurikira ya 2021 yoyo bibandanije uko idashobora no kuba leta y'u Burundi rero fatanije n'abanyene ikabarikira ko bishoboka byose kugira ngo gisata cangire kunagugwa bibaye ngombwa hafatwe ibihano kuko nk'abo bantu batari hamatagisi abo bantu bagenda bakadandaza ikawa bagera mu mahanga bakigumira cyangwa amafaranga ntibayagarukane. Ni ukuvuga rero yuko ingo zose zizokenerwa zizozifata zizozimenyeshwa hageze.
Abarimo ibikawa mu Burundi nta kindi basaba atari uko ibibazo byo mu gisata cy'ikawa byoterega umuti mu ntumbero yo kudugirizwa igiciro, atari uko bamwe bakavuga ko bagiye guheba kurima icyo giterwa njyabukamazi birimira ibiterwa mbumbarugo.
Arakoze Desire Hatungimana udusomeye iyo nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika twifashishije abakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi. Mu makuru y'imikino mu gihugu cya Uganda uyu munsi hatangijwe irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe y'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Epfo no hagati Sekafa. Mu kanya gashize nibwo harangiye umukino wahuje u Burundi n'igihugu cya Uganda cyakiriye iyo mikino. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yakurikiranye uwo mukino. Bahizi, uwo mukino warangiye ute?
Uwo mukino urarangiye mu kanya, umukino wa ikipe ya Uganda n'u Burundi mu mugwi wa E urimo Uganda, Burundi, Djibouti na Somalia. Akaba Uganda irangiye itsinze u Burundi ibitego 2-1 cyaturutse kuri penalty cy'u Burundi. Kandi mu mukino wa mbere habaye hakinnye u Burundi, hakinnye Djibouti na Somalia, umukino wo ukaba warangiye ari 0-0. Iyo mikino yose akaba yabereye hano kuri iki kibuga cya KCCA hano mu mujyi wa Kampala.
Muri rusange uyu mukino wahuje Uganda Cranes n'intamba mu rugamba z'u Burundi, ese wavuga ko Uganda yatsinze uyu mukino irusha cyane u Burundi?
Mu byukuri ukurikije uko abatoza b'amakipe yombi babwiye abanyamakuru umukino urangiye, bavuze ko abakinnyi bose bakinnye uko bari bategetse gukina, uretse ko mu gice cya mbere Uganda Cranes yari yakinnye neza kurusha Burundi intamba mu rugamba, ariko mu gice cya kabiri intamba mu rugamba nayo ikaza kurusha Uganda Cranes, akaba ariyo mpamvu intamba mu rugamba ashoboye kubona penalite mu gice cya kabiri nayo igatsinda igitego.
Hanyuma ibihugu bihagarariwe muri iryo rushanwa riri Kampala n'ibingahe, dore ko tuzi ko nk'igihugu cy'u Rwanda kitohereje ikipe, se hari impamvu zatanzwe ko kuba u Rwanda rutitabiriye ayo marushanwa?
Nibyo koko hari ibihugu bitaje muri aya marushanwa, kandi ntabwo ari u Rwanda rwonyine, harimo na Sudani y'Epfo, Ethiopia, hamwe na Repubulika ya Congo yajaga kuza yatumiwe kuza muri iyi mikino. Ukurikije umukuru wa Sekafa yavuze ko ayo makipe ataje kubera amikoro, ariko muri make amakipe ari ahangaha agera ku 10 harimo Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Djibouti, Somalia, Sudani ya Ruguru, hamwe na ayo makipe nibuka, ariko harimo amakipe agera kuri 10.
Ignatius Bahizi i Kampala, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro cyahariwe uburenganzira bw'itangazamakuru.
Muri Somalia abarwanyi ba
abantu 17 barimo umusirikare
mu Rwanda, naho ubushinjacyaha
umunyapolitika atavuga rumwe n'ubutegetsi,
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga.
Noneho tunyarukiye mu Faransa, umunyarwanda Eugene Shiba.
Ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa.
Claude Ganza munyamagana,
Roger Urikaneza Nairobi,
Juje Claver Niyunkuru Kigali,
Asunta Kabuyi Ijwi rya Amerika,
Vedaste Ngabo
Akhabagira Ubusa Ijwi rya Amerika,
Stokre Mutijima
Venuste Nshimimana Ijwi rya Amerika Londres.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika.
Ubushikiranganje bujeje umutekano mu Burundi buheruka gusohora itangazo giyamiriza ibinyamakuru byise Nyarwanda ari iyo Iyagure TV, Ishami TV na Kigali News bikorera kuri internet. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje OPP Ankurikiye Pierre mu itangazo yashize ku mukono yasiguye ko izo binyamakuru bitangaza amakuru n'ibinyoma ku Burundi. Hagataho hari n'ikindi kinyamakuru gikorera mu Burundi citwa Nawe TV giheruka kugarwa cagirizwa guhonyanga amategeko y'igihugu c'u Burundi mu kumenyesha amakuru atari yo. Igwirirana y'ibinyamakuru bikorera kuri internet mu karere k'ibiyaga bigari risigura iki hari ico bizavyongera ku bwisanzure bw'itangaza makuru. Utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca ijya nino mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Ituno munsi mwagiteguriwe mukamugiye kugishikirizwa na Jewe Diana Nininahazo. Nongere ndabahikaze mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Ituno munsi umutumire wacu ni Jean Regis Nduwimana, umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ibinyamakuru Etude des Medias mu Gifaransa. Jean Regis Nduwimana ikaze mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Nashimiye cyane kubana mu kiganiro bose yakwatwumviriza.
Haraheze iminsi hibonekeza ibinyamakuru bitandukanye bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane nka za YouTube aho bacisha ko amakuru atandukanye aho tubavuga mu Rwanda canke mu Burundi, muri Congo, Tanzania n'ahandi. Igwirana givyo binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi murabiha insiguro iyahe
cyane kumenya ariho nuko yabihuye n'icyitwa gutera imbere kwa tekinoloji k'ubuhinga bwo gukoresha ibinyamakuru. Uyu muntu wari na yicariye ahantu ariho hose ku isi ashobora gushyiraho ikintu gitanga ikinyamakuru mugatari ikinyamakuru. Ni byiza ko abantu bamenya gutandukanya ibinyamakuru biri bya Amerika nka Humura, nk'Ijamba, nka Televiziyo Lesanse, nka Radiyo y'Igihugu ya Leta n'izivuga icyo tuzanye mukana bumenyi rezo sosiyo. Aho umuntu wese ashobora gushyiraho ikintu akagitanga mu kinyamakuru mugatari ikinyamakuru. Ibyo rero ibyo bihuye n'uko uko ubuhinga wo kumenyesha amakuru bwagiye buratera imbere, umuntu ashobora gufata ijwi ryiwe na telefone cyangwa akayifatisha ikindi kintu gishoboka n'imashini yawe ugatesha ordinateur yawe ugafata ijwi, hanyuma yaza gufata ijwi ugashyiraho amafoto atanu atandatu. Ibyo mu myaka cumi n'itanu iheze ntibyashoboka, kari akazi gashobotse kubera abanyamakuru gusa, mugabo uno munsi ku telefone babikora. Ni ukuvuga rero yuko uyu ni umunyagihugu ari hose ashobora gutanga amakuru. Mugabo rero hariho rero n'abandi bantu baca bizana n'ubuhinga, kuko abajya iyo tuvuge ngo umuvugizi w'igihugu cy'igipolisi yari yamirije abantu batanga amakuru y'ibinyoma, ni kwibuka yuko mu gihe nk'ibyo cyane hariho imidugararo ya politiki cyangwa ingwano, hari icyo bita ingwano yo gutanga amakuru. Iyo nayo rero bariya abantu bafise uburyo buke badashobora kuba bamenyesha amakuru barayinjiramo kugira ngo batange amakuru y'ibinyoma bivanye n'uwo batumye gutanga amakuru y'ibinyoma. Bishobora kuba kurondera abantu banywanye kuri ubwo buhinga mu gukana umenyi abaforowazi cyangwa akaba gutanga amakuru y'ibinyoma mfite intumbero yo kubesha abanyagihugu bariko barakumviriza. Ibyo birakorwa n'amaleta, birakorwa n'imihari yitwa ibigwanisho, birakorwa n'imigambwe, birakorwa n'abanyepolitike, birakorwa n'abanyagihugu basanzwe imeze n'abashyirahamwe, icyo bita la desinformation, birakorwa n'abantu benshi cyane rwose.
Hanyuma ga Jean Regis hambavu y'icyo kintu uvuga ngo harashobora kuba biva ku gushaka kurondera aba bakurikirana benshi ari ba followers babita gutyo mu Cyongereza, nta sano bifitaniye n'ibindi bivugwa mu bihugu bitandukanye hariho nk'u Burundi ku mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashahamwe akurikiranira hagufi vy'itangazamakuru. Aha turavuga nka Reporters sans frontières barashira ico gihugu mu bihugu biza inyuma kububahiriza agateka kumenyesha makuru, kububahiriza uwo mwuga no kukungene bubahiriza abo bamenyesha makuru bakaborohereza mu mwuga. Ibyo byo ntibishobora kuza bisa nk'ibituma ivyo bihuha bigwirirana biciye kuri izo mbuga zitandukanye.
Ego cyane ni gisana no bese ibintu bivuye nk'ibi, kuko ubu abarundi turi mu banyagihugu bangana n'imikino 70% y'abantu ku isi tubayeho tudafite ubwisanzure mu gushikiriza ibyiyumviro, uburenganzira bwa politiki n'uburenganzira busanzwe umuntu afite. Jerema zekuwa gochi ushemea kuhu na mwinyamakuru. Awanya jogu watu mgenga, ni mwinyamakuru niweza mgenga. Awanyamakuru wara hundi, mwinyamakuru dara turiwe. Haja mwurundi, abima zekushikawa ukinyamakuru diturigwa. Awanyamakuru wangu wangu makuru chachanyi wada wabufatwa, awanyi waga huunga. Watanyachanyi kuturi ya hige mwinyamakuru. Nicho alahinga, mwinyamakuru za terorizme, mita terorizme deta. Nukubuga utele kwa mwinyamakuru. Ndiyo hili huraba, utugetu kwezi ya tume changi tano, abantu bumvise makuru y'isi yose, kuri humura changi nzamba, watu mbili hili uvuga.
Ijugi uvuga mwashaka kufugi.
Ijugi ya hinduwe, ya hinduwe. Ijugi hiki ni kere kana yuko, nini yagi huu garazine yuko, nina vuga, wakani mwa kujugi ya Amerika kuri humura changi kwa nzamba, umutu wala uche, changi ndagirigwa na hali. Ijugi humva, ijugi ni cyerekana kumviza makuru yonyine mu Burundi ukumviza makuru y'inyamakuru bya ikonya hanze umuntu yumva yuko atabisanzwe biri mu gihe bibaye gucyo amenye cyangwa kuba adashobora gukora neza ngo abantu ibyo nkuru bashike afita kuri peyaho ete inkuru zirongererwa mbega ba bandi niba cyangwa ikinyamukiriza n'abandi nabo bamwe bashyigikira amakuru atatohojwe amakuru y'inyoma
ani uhagarikiye igice cya mbere cyo kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru kumvise cari gishimikiye kwikwirirana ry'amakuru acishwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye kwa gatandatu nkano mangu mu gice cya kabiri tuzorabira hamwe nimba uko kugirirana kw'amakuru aca kuri izo mbuga ngurukana bumenyi akenshi agacishwaho n'abatabizobereye hari ico bishobora gufasha mu guteza imbere ubwisanzure ku itangazamakuru mu karere k'ibiyaga bigari Dushimire umutumire wacu Jean Regis Nduwimana mumvise ko ari umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa z'ibimenyesha makuru etude de media mu gifaransa. Ni nawe tuzaba turi kumwe kwa gatandatu za ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru cuno wa gatandatu mwari mwagiteguriwe mwongera mu gishikirizwa na Joe Diane Ninahazo naho kwa gatandatu nkaho twahereye.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ninazwe waduteguriye icyo kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri iyi minsi mu mujyi wa Bujumbura haherutse gufatwa ibyemezo bitandukanye birimo ko amazu y'ubunywero agomba kuba yafunze saa tatu z'ijoro. Hari abemeza ko ibyo bishobora gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Muri bo harimo Faustin Ndikumana, uyu akaba ari inararibonye mu by'ubukungu twaganiriye mu minsi ishize.
Kuri izo by'amasaha ibyo gutaha masaha saa tatu inyigo zafashwe mu bisanzwe umunyagihugu wese mu gihugu arafite icyo bita droit au loisir na droit yo gusirikira. Abantu barafise uburenganzira bwo gutembera, gusirikira, kuganira, loisir
nyine kwishimisha,
kwishimisha bagashikana. Bisa ibyo ni droit y'umuntu kwishimisha. Droit au loisir ni ikintu cya mbere kimwe n'umuntu abafise. Igihe rero leta irinzi ivuga ati icyo kintu turagihagayitse zibari imvo mu bisanzwe zidasanzwe, urinzi ivuga ati abantu ntimurinzi zisaha zibari imvo zidasanzwe ntizigarukira ku mukuru w'igisagara cya Bujumbura, zifatirwa urwego rukuru rwa leta mbere no mu nama nshingamateka bakabasigurira igituma, bagasigura igihugu iyo ngingo umwanya izomara cyangwa igituma. Nigeze kumva muri mushiranganje bavuga ngo kwari kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ngo babukingire ngo abantu ngo ntibanyuzwa ngo ku bintu by'amagara bifere impu byacu bitera n'igipfungu. Iyi ngingo nk'iyo ntushobora kuyifata ngo n'amagara ngo n'ubutunzi bw'igihugu kubuza abantu gusirikira, turetse yuko bwa mbere ho no mu by'ubukungu consommation burya niyo ituma ibintu amahera atembera mu gihugu, niyo amahera atembera mu gihugu. Hanyuma tugiye tukabiraba ukaraba nk'ubutunzi aho bugeze mu Burundi nk'ujya nigeze kubivuga taux de pauvreté ni nini cyane. Taux de pauvreté ni ikintu cy'igipimo cy'urucu cy'ubukene, maze ko abanyagihugu indwi hafi abanyagihugu indwi ku icumi ba mu bukene budasanzwe, urumva n'ikintu kiba gikabije cyane. Hanyuma kandi hari icyo bita taux de salarisation mu Burundi y'abantu bashobora kuba bafise ahantu bakora bakaronka n'ikintu n'akantu bahembwa revenu. Taux de salarisation ni bake cyane, numunani kwijana urumva nuko abarundi benshi baranga 190 kwijana batuzwe no kwidebya mutuntu hirya no hino barara bari yangayika bari cyo bita pisma mu mutuntu twinshi kwibako ugasusanga rero bwavuze nabo butari ko buraboneka barundi nyine baba ibyo jamaye nite byose umwe ngo byimitaka abantu badanaze hirya no hino ni kicanye usanga ari mu universitere cyane n'undi mwari karide barabinge na yorindi gihe akazi kataraba akataratarakaronka abiho gute iyo rero ubukene bwawe bwinshi hari ibintu bimwe bimwe udashaka gutangura gufata ubwenge urafata igihe ingene twabona ko nawe muri ekonomi uri tariki yongeye kucu washizemo mugabo kuburagiza abantu gutyo ku masaha marikora kusoma uburi kura ibyayikomye biko birasubira inyuma
bwana Ndikumana kuri icyo cyemezo nanone uko warubivuze hari n'abaturage basanga hari icyo cyemezo gifatwa ariko hakaba abandi bagikoresha nabi mu kugishyira mu bikorwa nk'urugero n'uyu munywanyi w'Ijwi rya Amerika waduhamagaye kuwa gatandatu atubwira uko abibona cyane cyane ibyo bijyanye no gufunga kare ubunywero reka tumwumve hanyuma ugire icyo ubivuga
bigitwa abantu cyane n'amakori basanga basanga ari ibintu n'ingo bito kuko kuma yegumbere kihahombera nawe nyine tuvuga yuko itabyihenze turasaba abategetsi bahora bakora nabo nyine ubona yuko bihenze nk'akarorero ugiye kuraba nk'umuntu yahora anywesha nk'ikarate cumi ariko akaca yugurura saa kumi n'imwe saa tatu akaba yugaye tugiye kuraba nka saa tatu zigeze abasirikare n'abakozi baca batangira gufata abanyagihugu ati n'umwugare n'umwugare bakugaza abantu ku mubare bagatora intebe zica za parasitike usanga wenda batoye nk'intebe zitanu cyangwa zitandatu urumva yuko baba batwaye amafaranga menshi ku muntu wekanya ku bantu ku muntu wo mu kabari ugaca wiyumvira ati none umuntu atoriha inzu y'ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana atanu ayakure hehe cyangwa atange ikori rya leta ataronka umwanya wo gukora cyangwa nk'abantu badandaza inyama bo batokirangura gute cyangwa baronka umwanya wo kudoka gute mu gihe batoba bakora ayo masaha atatu rero nicyo kintu twagomba gushyikiriza benshi cyateye amakenga
wari uvuze ngo iyo abashinzwe umutekano baje bagasanga akabare kagifunguye batwara intebe za plastike zabo banyiri kabare
bagaca batwara intebe z'abantu nk'umuntu aba yagifunguye nk'akabare kuko hari nk'igihe saa tatu gishobora kugera nk'umuntu agifite nk'inzoga mu icupa barindiriye kugira yimare bagaca batora nk'intebe zitanu zitanu urumva zitora nk'ibihumbi ijana cyo bagatora ikirenga
ariko ibyo ngibyo ntago biri mu itangazo umukuru w'igisagara yasohoye ko bagomba gutwara intebe z'abantu
ntibirimo mugurumba abasirikare barabikora n'abapolisi barabikora nibyo baca batwara aho gufata umuntu aba ariko aranywa cyangwa wafata umuntu batumye iyo saha aba yarengeje aba ariko arapima bo batwara intebe kumva baba bamurenganije bakavuga ati genda ujye kugombora cyangwa utange amande kuko nawe urumva uharuye nk'ayo masaha kuva isaha cumi n'imwe zo ku mugoroba gushika isaha tatu z'ijoro urumva yuko aba ari amasaha makeya abakozi urumva ni make cyane umwanya wo gukora warawugabanije cyane ukaca ugira ati none n'umuntu agiye kureha nk'inzu y'ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana abiri kuko usanga uzi yuko nawe ibitembera inzu
zaho reka twakire n'abandi babiri hanyuma basubirize rimwe reka dufate Christophe wiriwe neza
ugiye kuranga igihugu cy'u Burundi abashomeri ni benshi cyane ugiye kurarya abantu badandaza amayinite ku mitaka ni abana bazize ishuri babuze akazi aho usanga afashe inyungu yo kubirukana none leta iri gutegura iki baduca abaho gute abona yuko ari baba niyo nzu usanga umwana yabuze icyo akora yabuze iyo ajya kuko nawe yagomba ngo yiyungunganye baduhimiriza ngo twiyungunganye ariko bagaca bafata inyungu nk'izo none se uwo muntu azosajya iyo ni ingingo ibabaze cyane usanga baguma abana baduta mu ibarabara usanga bava mu bihugu bagenda kondera ubuzima ariko haba umutunganizi wacu nawe nyine ugasanga ntibikunze ibyo byose ni ibintu bakwiye kuraba gufata ingingo bakamaze akaraba koko ikigiye gufasha abantu baje bafata ingingo nk'ukuduhohotera bene gihugu
urakoze cyane Christophe mu gihugu cya Zambia kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na David Wirwe
turiko turaraba ingene igihugu gitunganijwe ingene abantu babaye leta n'abana abantu bato bato usanga badafite iyo baja n'iyo bava cyangwa ubundi ki urutsinga rwo ko abantu bakorera ku mabarabara bakiza amayinite utumenga uburiko urabaho hose bakaro rero uhawo bose baharabatsuza mayinite abantu sangaje za kaminuza baje amasegonde cyera babutunguzi bakatwitamo kwitunganiriza ubuzima uko abo bantu bashye kuronka ayisabone cyangwa kubaho mu buzima bw'abayabaye ariko usanga ushaka kugira yo kubirukana kubaza ko ubucuruzi kimenga uriko ugatuma igihugu hagusera gutera imbere haba gutera gusubira inyuma ubugira kandi
urakoze David nawe kuri ibyo bitekerezo bwana Ndikumana David Christophe ndetse nuwa mukunzi w'ijwi rya Amerika waduhamagaye kuwa gatandatu ahanini barasa nkaho bagaragaza ko izo ngingo zafashwe n'umujyi wa Bujumbura zaje kubangamira ubucuruzi buto buto muri icyo gisagara hanyugaza n'impungenge z'uko abaturage akenshi leta iba yizeye ko batanga uwo musoro ukoreshwa gukora ibikorwa by'igihugu batazashobora kuwutanga ibitekerezo bya
ubwa mbere hoho kuri ibi inyi inyongero ziriko zirafatwa zifashwe gutyo bigasha bituma bazongereza ngo abapolisi baza baraza kukura abakozi akurikijwe uri kurongereza ingene abapolisi cyangwa abantu bashobora kwigika mu kiza bakabikora nabi kuko baca baza ugara nabi akabihara ati ku mvu arashobora kwaka ibiturira kizana ya anyi cyangwa bakaba bakicira amanda abantu bidakemateko hari ibyo ngo baca batwara intebe gutoze kuzikombora hari ibintu byinshi bituma umengo agati ako kugumya yuko ariko kara zikara ibyo twari twabishyikirije yuko n'ibiturire cyangwa ibintu remezira bitere bijya byo gukoresha igikenyeri ushobora guca biba byinshi kuko umuntu usudara ashobora kuza kumwe akabikora kumpe neza ubundi mwakabikora uko abyumva kandi uwo musuzi ariko abikora ntugira ngo baba bafashe ingingo baba bari kumwe cyangwa umupolisi baba bari kumwe urasanga rero n'ibintu biruhanije cyane ku banyagihugu baba bari ngaho ariko barakonva bifatira akantu kabo ibyo birema ni ikintu iyo ushaka kugira abanyagihugu bagira babeho mu mwidegembe uragabanya ingingo zituma abajeje umutekano baza baraza kubahohotera bavuza kana kenshi bitara liberite bajya liberite idagusura ikintu mu by'ubutunzi mu kwidegembya kandi biri mu ibwirizwa shingiro none biri mu ibwirizwa shingiro iyo birinze bihagarara ni uko ziba ari imvo zidasanzwe izo mvo zidasanzwe nazo ntizigeze zisigurwa ngo zisigurwe nicyo rero abanyagihugu nicyo gituma batabyumva izo mvo zisanzwe zituma leta ibikora ntizasiguwe byaje gutyo bitumbuka abantu gaca baguma mu mwijima mu bisanzwe rero ahantu ni n'amashinga amateka zikora zabiza gutuma ko ziba tuti mbega zikora guserukira abanyagihugu zica zihamagara abo bategetsi bagasigura publiki izo mvo zituma umwidegembyo w'abanyagihugu w'abenegihugu usubira inyuma kuko n'ibyigashingira iba ari ibirekura
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC uwo mwumvaga mu kanya ni bwana Faustin Ndikumana akaba ari nararibonye mu bijyanye n'ubukungu avuga ku byemezo bimaze iminsi bifatwa mu mujyi wa Bujumbura naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemasi Karla wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu Washington mwari kumwe nanjye Edirwema Mbasezereho mbifuriza weekend nziza.